Negere inebeyawe zani bimazi jamashinge guririmbirindirimbosha zamashinge ni chubahiro niwe ubereye kushinga negere Zanyibimazija mashine Uririmbirindirimbosha Zamashine nichubahiro Niwe ubereye Kushimna